si mu kirundi no mu kinyarwanda amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro vya rino genekerezo tusabe imbabazi kuko murumvise ko uko twara dutangura ikiganiro atari ko tugitanguye harakabazo gatonya mu buhinga bw'ivyuma kaza gukemuka umwanya n'umwanya Ndidiana ni nahazo muri kumwe muri studio ya 18 mukanya rero turaza kugerageza kuraba ko muhinga bw'ivyuma bikemuka kugira ngo dushobore kubashikiriza ikiganiro canyu mukunda iwanyu mu ntara muri ico kiganiro niyo ubuhinga bw'ivyuma bwa dukundira turaza kubabwira amakuru avugwa irya nino muri yo harimwo iyerekeye y'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu c'u Burundi buri mwisekeza ryo gusiga urira abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi integuro nshasha y'itegeko rizotanganya amatora yo mu 2020 umugenzi wacu Fide d'Antoine Nsabimana rigitega kwidukurikiranira niyo vyakunda turamuvugisha tuza kubabwira kandi ahageze urugamba rwo kurwanya ikiza cakorera mu gihugu c'u Burundi umugenzi wacu je ni Mukankusi amaze kuvugana n'umushikiranganje ajejwe ivy'amagara y'abantu mu gisagara mu gihugu c'u Burundi ivyuma bidukundiye muraza kumva iki yago kirekire bagiranye Fidèle d'Antoine Sabimana we birakunze ko tumwumva Fidèle amahoro ngaho igitega
amahoro neza Diane
kunariko ndasaba imbabazi abakunzi b'ijwi ry'Amerika ko ivyuma bitadukundiye ko ikiganiro gitunganywa uko cahora gitunganywa ariko tugire rero ivyerekeye nama y'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu c'u Burundi bwagiranye n'abaserukira imigambwe yemewe n'abategeko kugira ngo bavugane ku ntego nshasha y'itegeko rizogenga amatora mu 2020 uravye itegeko ryari hari nari shasha nibihe nyamukuru vyahinyanywe
Uraje itegeko ryari rihari tubibutse ko itegeko ryari rihari ryari ryatewe ko umukuru w'igihugu itariki 3/6/2014 ivyahinduwe rero vyagiye vyisunga impinduka zaje mu ibwirizwa shingiro riherutse gushira ko umukuru n'umukuru w'igihugu itariki 3/8/2018 aho twovuga cyane cyane vyahinyanywe hisunzwe iryo bwirizwa nuko ivyegera bibiri vy'umukuru w'igihugu ubu bitazobaho hazoba icegera kimwe hagacaba n'umushikiranganji wa mbere hanyuma ivyinani z'abigenga navyo nyene vyakuweho muri no nk'inyanyuro hanyuma ikindi cabonetse nuko ingwate isabwa umukandida agomba kwitoza kuba umukuru w'igihugu yavuye ku miliyoni 15 ija ku miliyoni 50 ikindi cabonetse no mu bijanye n'ukunganisha ibitsina aho ku ntonde z'abashinga amateka canke abakenguza amateka bahora bavuga ko batondeka umukenyezi umwe kuri bane ubu rero ni umwe kuri batatu ibyo ahanini n'ibyo twovuga ko byagiye biboneka byahinduwe cyane cyane ariko hari n'izindi mpinyanyuro bakiriko barasigura uno mwanya turiko turavugana
hanyuma Gafide abanyepolitika bariko barasigurirwa iyo ntiguro y'itegeko rishasha rizogenga amatora mu 2020 bavuga gute zimwe muri izo ngingo bashikirijwe zizohinyanyuko
hanini cyane cyane ikintu cyagiye gutera impari nyinshi niyo ngwati isabwa bavuga bamwe bavuga ko ari umurengera abandi bakavuga yuko ari amahera asanzwe mu gihe umukandida aba yizeye koko ko azoronka amajwi naho mugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye asanzwe arongo uwo mugambwe ya Serutia userukiye yavuze yuko iyo ngwati ataco itavuna ku mugambwe koko ubuzi ko ufise abanywanyi uje kurondera amajwi kandi usaba uri inyuma atari kuza gusa kwiyamamaza bazi ko ataco bazohanuba hanyuma nko mu yindi migambwe aho twovuga nka FNL Jacques Bigirimana yayiserukiye yavuze yuko ni miliyoni 15 vyabagoye cyane mu matora yaheruka kugira ngo bashobore kuyaronka aho rero yasavye yuko bamwe basavye ahubwo ko yomanuka ikaja ku miliyoni 10 hako bayiduza bayigwijije inshuro zirenga zitatu rero rubera intwari mukuru w'umugwi w'abahinga bize izo minyanyiro wewe yasiguye avuga yuko ari uburyo bwo kwibwo kureka kuvuna leta hakaba abakandida benshi bazi yuko ataco baje kuhanuba ku bijanye n'amajwi na cyane cyane yuko iyo ngwate zigasubizwa umukandida ashoboye kuronka amajwi kuva kuri 5% kuduga naho umukandida azoba yaronse amajwi ari munsi ya 5% iyo ngwati iraheza igaherayo.
Numvise mu byo hejeje kumbwira ndumvisemo uvuga Jacques Bigirimana w'umugambwe FNL uravuze kandi na CNDD FDD usivye FNL CNDD FDD yindi migambwe ikomakomeye mu gihugu cy'u Burundi yitabira ivyo bikogwa niyahe hama inani zari zaritoje zozo zatumiwe.
Imigambwe yose yemerewe mu Burundi ni 32. Mm-hmm. Imigambwe twabonye yari yarungitse abayiserukira ni 19, aho twovuga nka PR, twovuga RPB, twovuga n'indi za IPD, kanindi migambwe nyinshi zaranake, ariko inani z'abigenga twovuga nka Mizero y'Abarundi ntibatumiwe kumvo tutaramenyesha, ariko agatogwasa arongoye ugurani kwa Mizero y'Abarundi we ku telefone yashoboye kuvuga yuko atigeze abona ubutumire, kandi we abifata yuko ari ugukumira bamwe mu banyepolitike baba bafise ijunja ryo gushobora guhangana n'umugambwe uri ku butegetsi. Turacarindiriye ico mushikiranganji naho baza kuvuga impamvu zo bazatumye ubwo runani rudatumirwa.
Urakoze Fide, ariko mpubure gatonya uvuze yuko kumvo tutaramenyesha, ariko nimvo tutaramenyeshwa kuko atari twe tuza kuzimenyesha. Urakoze cane gose Fide d'Antoine Sabimana ubandanye kurikirana iyo nkuru.
Murakoze namwe Diana.
Yego, tukivuga ivy'amatora mu karere k'ibiyaga bigari umugwi ujeje gutegura aya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo burabeshuza amakuru aheruka gutangazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ko hari udufuka dutatu twarimo amajwi y'abatoye Felix Tshisekedi twatoraguwe ku mugezi hanze y'umuji wa Bukavu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Temistocle Mutijima.
Amakuru y'itoragurwa ry'iyo mifuka bivugwa ko yarimo amamvirope arenga 30 y'impapuro z'abatoye umukandida w'ishyaka UDPS ryihuje na UNC muri aya matora ariwe Felix Tshisekedi yatangiye gucicikana ku wa kabiri w'iki cyumweru aribwo kubunani. Bikavugwa ko iyo mifuka yatoraguye hafi y'umuhanda ugana muri teritwari ya Warungu ku nkengero z'umugezi wa Kidodobo uherereye mu birometero birenga 10 usohotse mu mujyi wa Bukavu. Izo mpapuro zose zikaba zari zo kuri site imwe y'itora ariyo Koleji Alfajiri isanzwe irirwa hagati mu mujyi wa Bukavu. Kuri uyu wa kane rero ubuyobozi bwa Seni ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo bweretse abanyamakuru umutangabuhamya uvuga ko yabonye ibyabaye kugira ngo abisobanure kuko bwemeza ko ibyavuzwe mbere ari ibihuha. Bwana Deo Kurasa usanzwe ari umukuru wa karitsi ya Nyarukemba Seni yemeza ko ibyo byabereyemo imbere y'abanyamakuru ati
c'était vers 19h30.
Byari ahagana saa moya n'igice z'umugoroba ikamyo yavaga kuri Koleji Alfajiri ijya kuri Institut Mushere igeze ahateganye n'ibitaro bya Medicure umufuka umuragwa. Ubwo twahise twihutana moto kugira ngo tugarure abapolisi bari baherekeje iyo kamyo ngo bagaruke batware uwo mufuka. Tugarutse turi kumwe nabo, abo twahasanze batubwiye ko hari imodoka yo mu bwoko bwa minibisi vanette yatwaye uwo mufuka. Twagerageje gukurikirana iyo minibisi kugera kuri ESP ariko tuyiburira irengero. Aho hantu hose uyu mutangabuhamya wa Senarondora ni mu mujyi wa Bukavu mu bice bya Nyawera hafi naho bivugwa ko iyo modoka yari ivuye. Icyakora uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi rwo ruheruka kubwira itangazamakuru ko ayo majwi yavanywe mu yandi akajyanwa kujugunywa hanze y'umujyi wa Bukavu mu rwego rwo gusibanganya ibimenyetso hagamijwe kwiba amajwi ya Bwana Felix Tshisekedi. Bwana Muheshi Godin, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Seni ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo, yabwiye itangazamakuru ko ibyo byose ari ibinyoma byacuzwe n'abadashakira igihugu ineza.
Les uns ont parlé de 6 sacs, les autres de 3 sacs, les autres de 4 sacs.
Bamwe bavuze imifuka itandatu, abandi bavuga ine, hari n'abavuze itatu. Hari abavuze ko yatowe Nyamugo, abandi Chimbunda, abandi Kidodobo, Kidaho, Amusari, ku kiraro cya Tshiseke n'ahandi. Mureke izo nkuru zidashinga kuko icyo zigamije ni uguca umurunga w'amahoro usanzwe ubumbiye hamwe abagabo n'abagore ba Kivu
y'Epfo.
Icyakora bamwe mu baturage ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha i Bukavu batubwiye ko nabo bumvise bivugwa ko hari imifuka irimo amajwi y'abatoye Felix Tshisekedi yatoraguye ijyanwa mu bubiko bw'ibiro bya UNC hano mu mujyi wa Bukavu, ariko nta watwemereye ko yayibonye n'amaso ye. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa UNC ku rwego rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo ntibyadukundira. Abo twasanze ku cyicaro cy'iryo shyaka batubwiye ko umukuru waryo yagiye kuganira n'abayobozi ba Seni, bityo ko abonetse ariwe wadusobanurira neza ibijyanye n'iyo mifuka yatoraguwe, bo batashimye no kutugaragariza umubare wayo. Iyi nkuru y'itoragurwa ry'impapuro z'amajwi y'abatoye Tshisekedi yari yatangiye gukurura umwuka mubi mu batuye umujyi wa Bukavu na Kivu y'Amajyepfo muri rusange, ahasanzwe hagwiriye abayoboke ba UNC yashimye kwifatanya n'uyu mukandida wa UDPS. Gusa n'ubundi harakibazwa niba aba bari buha agaciro ibyatangajwe na Seni, urwego batahwemye gutunga agatoki ko rubogamiye ku butegetsi buriho. Ubuyobozi bwa Seni ku rwego rw'intara bwo bugasaba Abanyabukavu kuguma batekanye bagategereza itangazwa ry'amajwi, kuko ubu burimo guhuza ibyavuye hirya no hino mu materitwari yose agize iyo ntara. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ibukavu muri Kivu y'Amajyepfo.
Mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka twaraye dusozereye, mu ntara ya Rumonge mu gihugu cy'u Burundi haravuze indwara ya korera yunyuwe n'umurindi w'imyuzure. Mu kiganiro mugenzi wacu ejo ni Mukankusi amaze kugirana na muganga Tade Ndikumana aramutswa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza cya sida mu gihugu cy'u Burundi, yamubwiye muri rusange aho ico gihugu kigejeje kurwanya korera n'ikiriko kirakogwa kugira ngo abasigaye bayigwaye bita bwiho gusomba.
Ingwara ya korera yateye mu Rumonge kubera imvura nyinshi yaguye, bigatuma utuzu twa sugumwe tw'abenegihugu tuduga hejuru, kandi murazi yuko ari mu kiyaya. Kubera ibyo rero harabonetse abarwayi 121, mugabo ntawuritaba Imana, kandi 85 bamaze gusohoka bakizwe kandi bavuwe ku buntu.
Hanyuma se ni kuki ari intara ya Rumonge ikunze kwibasirwa n'iyo ndwara ya korera?
Mu bisanzwe muri rusange hajya muri Tanganyika niho usanga ijya migera cyangwa indwara ya korera. Ibyo rero bikava ahanini ko ijya ntari ikunda kubura amazi, ariko ubu turashima yuko muri ejide z'amazi yose asanzwe ari mu mujyi amabombo bayuguruye. Hanyuma byavuye ku mvura nyinshi yaguye kubera hari ahantu hari hasi cyane, bigatuma amazi aduga akaca adugana imyanda. Hanyuma asanga rero n'imigenzo itari myiza y'abenegihugu bajya koga cyangwa bakavoma amazi yo muri Tanganyika bakayakoresha batamaze kuyabiriza.
Muravuga ko ubungubu hari abantu bakirwaye iyi ndwara cyangwa mwarayikumiriye kuryo yahagaze burundu?
Muri 2021 85 baratashe babuwe bakize, hasigaye 36, kandi turizera yuko mu minsi mike ya bose bazaba batashe kuko nta wuritaba Imana.
Nk'abashinzwe ubuzima rero, ubwo mwabashije gukumira iyo ndwara muri iyo ntara ya Rumonge, nta yindi ntara yari yabonekamo?
Oya, kuko haragwe n'imvura aha mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara zindi. Icyo twakoze ni uko twaciye dupompa kugira ngo ijya migera ipfe, nta handi turashobora kubona iyo ngwara, kandi tuzi yuko turatumaze imyaka ibiri atangwara yakorera ibonetse, n'ubu turizera yuko izogaruka ijya mu Rumonge gusa.
Ko gupompa muzajya mubikora ari uko ari mu gihe indwara yakorera ishobora kuboneka, cyangwa se ni ibintu mushobora gukora buri gihe?
Dusanzwe tubikora murazi yuko no mu mpera z'umwaka wa 2017 haragwa imvura nyinshi turapompa, aho byavuye ko haba inyuzurira n'ayahandi. Turizera neza yuko n'igikorwa cya minsi yose kwigisha abenegihugu ingene bifata gukurikiza amabwiriza cumi y'isuku, kandi aho bibonetse yuko habaye nk'ingorane turetse tugapompa mu mihana kugira ngo icyo kiza ntikibonekeze.
Ese umuntu arebye umubona nk'abantu bakunda kwibasirwa n'iyo ndwara ari nk'abantu bameze gute, cyangwa se bari mu kigero cy'imyaka?
Hanini imyaka yose, kuko iyo ikiza cyakorera giteye gifata ni indwara ica ku isuku rike, kandi hanini twaragerageje gukora ibishoboka kugira ngo iyo ndwara ntibonekeze mu Burundi. Nuko byavuye ku mvura nyinshi igize imisigwa naye handi turaziye ni imyaka iyo ariyo yose bivana n'aho iyo ndwara yibonekeje, kuko kenshi ifata abari hafi mu muhana. Mu gikiza ni uko abantu tubavura ku buntu, kandi ukanyaruka kubaha imiti kugira ngo ntihagire uwitaba Imana.
Ntawe utanga amafaranga yo kugura imiti n'ay'ibitaro, bose bavurirwa ubuntu?
Bose bavurwa ku buntu. Kandi dufite n'ibikoresho twateguye, imiti, eka ibyangombwa byose kugira ngo aho tubonye iyo ndwara yibonekeje, na cyane cyane hajya mu Rumonge hakunda kugira migenderanire no muri Congo, aho usanga nk'umuntu wa mbere twasanze ahanini yahora gutembera mu izinga ryitwa Bubwari. Mugeze ntacyo bitwara kuko twarateguye mu mugambi wiyaguye wo gukinga ibiza, twama dufise ibyangombwa kugira ngo tubonye uburwayi tumuvure kandi tutacarinze kuriha.
Yenda ngo noneho mbisabire mugire ni bisobanuro mutanga ku byerekeranye n'ibimenyetso biranga umurwayi w'indwara ya korera byatuma umuntu yihutira kujya kwa muganga.
Murakoze. Ikimenyetso cya mbere nuko umuntu aracibwamwo, kandi agacibwamwo novuga umwanda mukuru usa n'ajya amazi baronzemo umuceri, aho bitandukanye n'izindi ndwara. hanyuma icyo kimenyetso kirakwiye kugira ngo umuntu afashwe abene igihugu twarabigishije amesha kiyagene bazifatamo kugira ngo bace baje kwivurira ibegereye hanyuma bahamagare yose habaniha imujane aho twanze twarateguye.
Ubwo se nk'umuntu
abonye ngombwa nuko ahanini umuntu yokwama amenya yuko yavuye kwa dukora tugumwe akaraba amazi n'isabune hanyuma bakirinda gufungura ibintu bitaronze nshane ivyamwa canke ikintu cyose ashobora gufata kidatete hanyuma abari ku nkengera yatangarika nabo bakirinda kuvoma ry'amazi yo mu kiyaga kuko niyo ari mwingera myinshi bisho ababuze amazi asanzwe ajya twavuga ya za rusengo bagashobora guhubiriza ry'amazi bakayateka imbere yo kuyakoresha.
Dusubiye inyuma gato yabifata nk'igihe kingana iki kugira ngo umurwayi wakorera akire iyo yivuje neza?
Mu isanzwe yakorera ifashe umuntu aracibwamwo unovuga ibintu bidahagarara mu masaha 48 igihe adase kwa muganga cyahitaba Imana. Mugabo turashima yuko abenegihugu bama bumvise akamo benshi baca banyarukira kwa muganga kandi n'amavuriro bayubakiye ku bwinshi nta muntu akigenda 500 adashikira ivuriro. Ibyo birafasha kugira ngo abenegihugu abonye ikimenyetso cyose cy'amagara cyangwa indwara acayirukira kwa muganga kuko turakora neza n'abajeri intwaro ku mitumba ikanabamenyesha kiyako.
Ye muganga Tadendi Komana, mu gusoza ikiganiro nagira ngo muhe inama abakurikira Ijwi rya Amerika ku bijyanye n'iyo ndwara yakorera cyane cyane uburyo bakwifata kugira ngo bayikumire cyangwa se banayikire igihe bafashwe.
Murakoze cyane. Icya mbere ni uko abene gihugu ndabahamagarira kwama bagira isuku haba ku mubiri cyangwa gukaraba amazi meza n'isabune bituma bikingira indwara nyinshi harimo n'iyo yakorera. Iki nacyo ni uko kizira kwivura cyangwa kwirukira barumenyi babonye ikimenyetso cyane cyane gucibwamo byo babyiza bihutiye kujya kwa muganga kuko kwa muganga niho bageze bakamenya yuko icyatumye uko gucibwamo na cyane cyane ku bana kuko barakarigwa cyane. Ikindi nacyo ni uko ajya amabwiriza cumi y'isuku arayabenegihugu bo yagendera bagakoresha neza twasugumwe aho batadufite bakadushiraho hanyuma abegere ikiyaga cya Tanganyika bakirinda kuvoma ry'amazi imbere y'ukunywa ry'amazi muri Tanganyika n'uko byiza bo yateka. Mugabo turashima yuko henshi hariho ubuye amabombo ya rusengo cyanke ajya bimba mu kuzimu. Ibyo rero bituma twikingira iyo ndwara. Mugabo hanini isuku igikorwa cya ngombwa kugira ngo twikingire indwara zaba izo ari zo zose haba korera cyanke izindi zo gucibwa.
Dr. Tadendi Komana, umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Burundi, ndabashimiye cyane kuri ikiganiro.
Yego namwe murakoze.
Arakoze mugenzi wacu je ni Mukankusi ku ico kiganiro yagiranye n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi muganga Tade Ndikumana. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni wanyu mu ntara mukanya duca dutangura akaryo akanya ko gutasha tubaha umwanya kugira ngo mutashe abanye aho baherereye hama kandi turacari no mu ntango z'umwaka mubandanye mwifurizanya n'umwaka mwiza. Akaririmbo twinjiye mumamaze kukumva na karirimbo Kadeben mu gihugu cy'u Rwanda kitwa Fine Girl kari mu turimbo twiwe dushasha iruka gusohora ni gashasha rero. You say you came with your lover but that boy is your brother. Baby what should I do now? No. Yet I wanna be your lover. Yet I wanna be your lover. I wanna be your undercover lover. Baby, give me a chance. Maybe one more time. Girl, the way you look and the way you smile. Your body's sweet like a bamboo. Oh, can I come to your condo? Wiji condo. Ungana wiji condo. Fine girl, come to daddy. Come dance for daddy. You can come with the shorty. Oh my God, oh. Bumble.
you gonna come to your condo? Igi condo. Umwana w'igi condo. Fine girls, come to daddy. Come dance for daddy. You can come with the shorties and get the money. Fine girls, dance for daddy.
Wa mbere duse ku murongo ni Innocent. Innocent ikaze ku ijugi America. Innocent. Yego, ikaze ku ijugi America. Uherereye he? Ugashaka gutasha abande?
I'm going to go to the house.
Irakoze. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro ni wanyu mu ntara akanya ni kamwe tubaha kugira ngo mushobore gutasha abanyu mwongere kuko turi mu ntango z'umwaka mwifurizanye umwaka mwiza. Rose kandi na Irankunda Izayi ikaze iza.
Ego murakoze.
Ko guhe ikaze kuko nimba ntibeshe no bwa mbere tuvuganye mu kiganiro wanyu mu ntara.
No bwa mbere tuvuganye. Narega mbyifuza kenshi ariko no bwa mbere.
Hakaburi kinone.
Aburaga uburyo igihe urezi n'igihe cyaburaga kenshi.
Twizere rero ko ugiye mu gitabo c'abakunzi bacu.
Nuko nuko ndashimiye.
Ugashaka gusuhuza ariko gutasha ndega izayino munsi.
Nashaka kwifuriza umuryango wanjye umwaka mushya muhire. Baherereye mu karere ka Nyamasheke Icyangugu. Ndetse n'inshuti zanjye. Nifuriza umwaka mushya muhire Apollinaire Juma n'umuryango we. N'akana gato y'abafite cyitwa Junior. Ndetse namwe nkabifuriza umwaka mushya muhire uzababere mwiza n'umugisha.
Urakoze cyane rwose izayibwira umunsi mwiza ngaho mugiye guca u Rwanda.
Murakoze cyane.
And Prada, you say you came with your lover, but that boy is your brother. Baby, what should I do now? No, yet I wanna be your lover. Yet I wanna be your lover. I wanna be your undercover lover. Baby, give me chance, maybe one more time.
Ugiye America Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda turafise kandi na Peter Lucky. Peter Ikadze.
Ego.
Twa tuzina twawe ndumva nka Lucky na Peter nta kandi ki Kirundi canke ki Kinyarwanda kajako.
Oya, ari Kirundi karimo gusa nashimye gufata yabiri wenda yitwa yose.
Mbwo yitwa yose. Ngira ngo abakunzi bawe baca bamenya uriwe naho tutarinda kugashirako.
Niza irasha bamenya.
Uherereye he none ga Peter?
Igiteka mu Burundi.
Igiteka mu Burundi havugwa make.
Mu Burundi ni sawa turashimo igiteka se.
Muriteguriye kwakira ubushikiranganje bumwe bumwe ko bugiye gukorera ngaho mu gisagara ca Gitega.
Wasa twiteguriye cyane kandi biratuhimbara kabisa.
Ubona bigeze hivyo imyiteguro hari icubona cahindutse mu nyubakwa hari icubona kiko kirahinduka.
mungu wakwambona feri reko barubatse cyereko barazigira neza ikateri ibintu mbona bisa wakoramo baragomba cyangwa gucamo barabara mu makaritse n'ibintu byiza
hama nk'umunyagihugu w'igitega hari ico ubona bizokungukira
ico bizokungukira n'igihugu w'igitega nuko kenshi twara dufata ingendo amatike menshi tujya kurondera ibintu ubujumba ariko nk'ubu bishizosanga birondegwa ngahe gitega yama bitume n'abandi bo mu zindi ntara zakure nka za cankuzo baja kure wumva kuri ubabizanye igitega muri sante hazoborohera hose kugenda
nuko rero hama wowe uri he neza na neza gitega ni za magara macanga
kuri traje
ugashaka gutotse kartye nyabututse ugashaka gutasha ndega pita
asha zambere umubyeyi wanje nkunda cyane ama nkatasha n'undi muntu no bacane ngize umugongo Joashe nkatasha n'abanyeshuri bose twigana mu mwaka wa gatatu wa nyuma muri kaminuza nkatasha n'undi twa Alexandre ari mu nkambi muri Tanzania nundi twa tera kare mu nkambi muri Tanzania nakasho tukuko na bose
urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza laki
nawe mugire umunsi mwiza kandi natajye n'abakozi ba Voda Merise bo
turagushimiye akaririmbo ni karabarya na Kasat B mu gihugu cy'u Burundi nako nyene ni gashasha turafise Leonce Cards
mwiriwe nakoze ya Amerika
twaramutse kandi nibaza yuko tuza kwirigwa turashima
sana tunda sima
uri he
neza ndi mu nkambi y'inyaruguso
aravugwa makinyaruguso
n'ukuri firma na mu nkambi turakomeye neza
ibyo ni byiza iyo wumvise umuntu afise kamorare mwahora muvuga yuko bitagenda neza duca tuyipfuriza ko 2019 vyobabandaniriza uko nyene
Ego kasema no mwaka kabisa kwa utangu ye neza asha kapura kakwa mkebu kwa kuhihauroba
Nuko leo hamugasha kako ijugi Amerika rigukumbu zande uno munsi
Agoma kufasi nchuti na matelisiri Burundi umuntu yitwa Nimpaye Donat ari mu kazi rabageni nyabenda umurima ari mu tenderi kasi mu ari nduta Sangisati Donat ari mu kazi rabageni
Bose ukabipfuriza iki? Bose ukabipfuriza iki? Urakoze cyane, ubwire umunsi mwiza. Uruwindani n'ubundi wewe urabizi Leonce nawe.
Nukubera tumbanza kurungi sindomoro nanda faka karungi karungi kutuko kuta kutuko
kuta tuzora tungu hama garugiru musimi zuru indani urakoze cyane gose dushimiye n'abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika mwese n'ikiganiro wanyu mu ntara n'ingaha tugisozereye mwakoze nshuti bakunze kucumviriza yakoze Macbilia Bero hamwe na ingenieur Joba Dufaje muhinga bw'ivyuma na Eugene Mukankusi na Lidiane Nahazwe tubasigiye kano karirimbo karabarya ka Sat B mu gihugu cy'u Burundi na karirimbo gashasha
Poste Instagram, babi bonye bajingitwe